Ikaze ni kwa nyu nchiti na mwe bakunzi ba Radio Maria Burundi ijijima ni wachu ijijima na iwanyu tuba ikaze mkiganiro wa magara meza kuri twese ikiganiro mushikirizwa na Radio Maria Burundi turi ku munsi wa mbere utangura ukwezi kwa 12 mukabumenyere yuko mu ku munsi wa mbere utangura ukwezi twungo twabigize nk'akamenyero cha mugenzo mwiza yuko tuba turi kumwe na mushiramwe ABBDM bamwe batuyagira kubijanye n'amategeko agenda genga abantu bagwaye none muse rero iryo shiramu ryasuye kuturungikira umutumire mbere tushoboye kugira imana turaronka n'uwundi mutumire wawe babiri ni kubera kombore kano kavura kazi ndetse kariho karanyanyaga kariho karagwa hano mu gisagara cha Bujumbura mugabo turizige yuko atakipfa andi kiganiro kitabuza yuko kiza gutunganwa neza tubaye kazi rero namwe mwese kandi mugwaye tugira tuti turabahaye imisuhuko dutene intege mbere aba bashinzwe ku munsi aba bagwaje hamwe kandi n'abavuze tubabwira tuti namwe mugire ibiganza byiza kubagwaye maze mugwaze mwese mukiza umutumira duze mu kiganiro ni Petero Nindereye akaba ari mu ishyiramwe ABBDM turabaramukije Pierre Nindereye
turabaramukije cyane kandi turanaramukije abari ku musego ku bitaro ariho hose tubifuriza misuhuko
egome turangiye kandi rwa misuhuko bose bagwaye kuko nkuko muri ABBDM mwabitubwiye mukagira muti umugwayi buno munsi niwe mukiruke wejo nayo ukomeye no munsi niwe umugwayi wejo bikumvikana yuko rero abo bagwaye tuguma tubitwara kuko natwe tuzi yuko kijya kibanza mu gifaransa bagira ngo turomonde e candidat none rero tubahe ikaze ikiganiro giye kuri message na JWS rero sindayizeruka ku Radio Maria Burundi mugiye kutuganira kubijanye n'uburenganzira bw'umugwayi bwo kumenya ibijanye n'amagara yiwe kubera iki kino kivugo aricyo mwashimye gushimikira ko corona munsi
twashimye gushimikira kuri icyo kivugo yuko umugwayi mugateka k'umugwayi ategerezwa kumenyeshwa ubuzima bw'amagara yiwe kuko nicyo kinyamukuru burya yagwaye akenera kumenya ati mbega ngwaye iki mbega jewe baza kumvura gute mbega mitinza kuronka niyihe amazina yayo washaka kumenya ingene afata iyo miti reka akatekereza no kumenyeshwa n'inyuma yacyo izingi natekereza kuyifata rero muri ako gateka k'umugwayi rero ategerezwa kumenyeshwa neza na neza ingene amagara yiwe yifashe ndetse naho nyine nawe nyine akabishyira mu ruhara twosa n'abafatikanya droit civil imwe tukayita kumenyeshwa amagara yiwe iyindi ya kabiri nayo tukayita nawe nyine kugushyira mu ruhara kugira ngo amenye iby'ubuzima bwiwe icyo twita nko mu gifaransa droit information droit au consentement hakaba icyo kiganiro hagati y'umuganga n'umugwayi
kugira ngo none habe amategeko agenga araba cyane cyane uburenganzira bw'umugwayi bwo kumenyeshwa ibijyanye n'amagara yiwe hari akumafatiyeho ko bagahaze katuma kumbura umugwayi atamenya neza uko agwaye
yego bisanzwe bihari kwa muganga urashobora gushika ukabona muganga akakubaza turwaye gute ukabona ko yihorereye we nyine akagutega amatwi ukabona nk'ari nk'abaganga bamutse ubona hitanye urupapuro icyo twita ngo ni ordonance akakwandikira agaca guhereza ngo genda umva muri icyo gihe ntumenya kwandikiye ibiki ntumenya akuvuye iki niho rero tuvuga tuti burya umuganga n'umugwayi bategerezwa kurya hamwe bakumvikana umugwayi akamenyeshwa neza ibijyanye n'amagara yiwe hama nawe nyine ashyizemo uruhara kuko umugwayi niwe wa mbere yakeshwa ubuzima bwiwe niwe mukuru yategeza kumenya ibyiwe rero ko tugira imana abaganga bakaba barize ibyo bijanye n'ubuzima n'amagara y'abantu bacha baheza rero bakakumenyesha bo bafite ubuhinga bwo kumenyesha akubwira ati burya wowe indwara yawe imeze gutya wafashwe uko igeze ngaha twokuvura gutya twoyuye imiti tuguhaye umuti wa mbere ukukingira ibi muri bimwe yakubwira ingene amagara yawe yifashe hama hari aho usanga n'umugwayi rero nawe nyine avuga ati ibyo iyo miti narigeze kuyifata hama akagwira ati yowe ntacyo yamariye mu buzima bakamukanga akumva ko yo guhindurira nico gituma rero tuvuga toti hari ikiganiro hagati y'umuganga n'umugwayi umuganga umugwayi abishire mu ruhara mu kuvugwa kwewe n'umuganga nawe nyene ameye yuko atari kaba avura igiti cyangwa ikintu kitumva bakaganira amagara ku magara y'uwo muntu niho tuvuga rero tuti umuntu rero nabe namenyeshwe ibijyanye n'amagara yiwe kuko numvyo ariko arakuvura vyose muri izo nkuru kuko afise n'ikindi bita trois de refus akagati umugwayi ego umugwayi kuko urashobora muganga arashobora kumuvura akamubwira ati ivyo ntavyo nemeye akarorero nka twofata nka bayo usanga bafise nk'ama kanseri nko ku kuguru cyane bajya bama diabete akakubwira ati ku kuguru ngira ndaguce ubanza kumwemerera kwa guca cyangwa ataguca kuko kera baragutwara muri biro ugasanga umuntu wawe bamuciye ukuguru kera batanamumenyesheje ngo hari atavuga ati jyewe iyo souffrance ubwo bubabare ntabwo nemeye nshimye kugumana ubu nari mfise urumva rero ko umuntu ategezwa kubwirwa neza ibyo agiragirikwe hanyuma afise n'ubundi burenganzira nawe nyine akavuga ati jewe ubonye amagara yanjye ageze ahantu sinkivugira ndafise n'ubundi burenganzira jewe bwo kwitorera jewe nyine umuntu ashobora kumvugira ivyo vyose ni ibintu ushobora gushikiriza umuganga mukabanza mukavyumvikanako hariho n'ikindi ikindi nko gushikiriza wewe ibyi wawe inyuma y'amagara yawe kuko nkunda ashobora kuvuga nti jewe ko mfite amasigo akomeye aya masigo yanjye ntimuze muyahambe muze muyafashisha abandi ibyo nabyo yabifaye bifitiye ngo mukabiganira n'uwo muganga akabimenya akanabyandika muri dosiye medikali urumva rero kandi nawe ujya mugwaye na wenyine akaba afite ubwo burenganzira na wene kujya kuraba ibyo banditse bashyize muri dosiye medikali kuko umuganga bugiye gushyitse kwa muganga barakugururira igitabo twakwita ka dosiye aho babika ibintu byawe byose amagizamye bakugiriye nyine bayikora kuvura kugira ngo nabwo uzogaruka inyuma y'imyaka ingahe uzogenda bace baje kuraba muri ya dosiye yawe babone icyo wigeze kurwara kugira ngo bamenye n'ingene baza kukuvura kandi ibyo byose kera wasanga ugiye kubaza dosiye y'umuntu umugwayi akagenda kubaza dosiye akavuga ati mpa dosiye yanjye ndabe ibirimo umuganga akavuga ati oya ntago ufise ubu rero ni uburenganzira muri kugira ngo ushikire dosiye yawe kugira ngo urabe ibirimo kuko ushobora no kubikenera gute ndashobora kubaje nk'ibujumbura nimukira nko mu Ruyigi asanga nk'umuganga wanje nsigaye mfise umuganga mu Ruyigi hari ibyo mba nkeneye nakenda muri ya dosiye yanjye ibindi ndabikeneye kugira mbandanye nivuza kuko kwivuza biri mu gateka k'umuntu kugira accès aux soins nako n'agateka ni ibintu nyine bya ni nk'itegeko nko ku baganga ni nk'itegeko nko ku gihugu ko umuntu wese afite ako gateka ko kwivuza uba umukene uba umutunzi uwo ari we wese mu mateka n'amategeko y'umugwayi gushikira ubuvuzi ni nk'itegeko ni turuwazi umuntu urumva rero yuko kuba ufise agise kuri ya dosiye yawe twita dosiye medikale ni uburenganzira bwawe n'uburenganzira
yego none mugerageze muturabire nko mu byo mwarimu ateguye mu byerekeye ishyirahamwe ya BDM mugira muti twebwe mu ishyirahamwe turavye amategeko yogenga ubona uburenganzira bw'umugwayi bwo kumenya ingene agwaye ibijyanye n'amagara yiwe mwari mwashyitse kuki muravye ingene byogenda ari naho mure umuntu yogira urufatiro kugira ngo dushobore kugurura imitima y'abantu mbe n'abagwaye mbere n'abagwaje bamenye ubwo burenganzira bwabo bwo kumenya ingene amagara yabo yifashe
yego mu ishyirahamwe ya BPDM barabonye yuko hari ibintu bihaze cyane cyane nko mu mateka n'amategeko y'abagwaye niho hagenda bakavuga buti reka turabe ingene amateka n'amategeko y'umugwayi yomenyekana akajaho ubwa mbere na mbere abeho muri icyo gihe rero APPDM yaregereye ubushikiranganji bujejwe amagara hanyuma burikora ko ni kwishyirahamwe rindi yitwa Memisa Belgique icyo gihe barakoranye baravuga bati ubundi rero reka turabe yuko hari amategeko n'amateka ahanira bateka ku mugwayi muri iyo ntumbero rero aca barakorana abebidemisi lakora na nubu shikiranganji harabaho amategeko ikitabo twise mu gifaransa code de déontologie des prestataires de soins et services de santé ni gitabo kirimo amategeko agenga abakozi bose bo kwa muganga rero ico gitabo kirashikwaho abahinga baragenda baracandika kiragenda kugira ngo cemezwe na muri leta kiracyita imbere y'inama zo kwita conseil des ministres baragenda bararaba amategeko nabone barayanyanyura barasanga mu amahenyo makenya barasubira barungika wa mugwi wategura cya gikogwa uwo mugwi ubunyi cya gitabo cy'amateka n'amategeko harani umugwage nk'umugwaye warahejeje gushyiramo impinyanyuro za leta bari basigaye rero yuko kisubiramo mu nama shikiranganje basi baheze bacyemeze kibone kujaho kiyo kizotangura gukorera rero cyamaze kujaho niho umugwayi wese nkumbura azocaba irindi himiriza cyo kugira ngo abantu bose babimenye bonde tubifatikanije na leta n'andi mashyirahamwe yose ashobora kugira icyo aterereye hama hakaba rero iyo himiriza abantu bakamenya yuko abagwayi bafite agatega kabo kuko muri icyo gitabo baratwara na tomboy barashyizemo n'ikindi gisata kijyanye n'ibihano hamwe bavuga ati umuganga yakoze ikosa rinini nahanwe gutya kera nta byari bihari urumva rero ko ari intambwe ku bagwayi ku gateka k'umugwayi mu gihe bafise amateka bagenga kujya bavuga ati droit de la femme bahakaga bati hariho n'amategeko rero y'umugwayi iyo ni intambwe ikomeye cyane ku gihugu
ego mu ntagamara navuze yuko dushobora kwakira undi mutumire none byavuye biba yitwa Jean David Nduwayo akaba asanzwe ari umushingwa manza niwe yunganira rero urongoye ishyirahamwe ABBDM reka tubahe ikaze na mwebwe Maitre David
ego murakoze cyane mutubabarire ku mwanya dusa naho bitagenze neza ni kubera ikirere twari turimwo ego hatse nsaragwa akavura n'ubu mbona kakiriko karagwa
ego akavura batubwira ko ari imihezagiro namwe kabashiye ko mwahezagiwe
ego
reka musangire rero dutangire ikivyo cyari kigeze turiho turavugana mugenzi wanyu Pierre Nindereye turiho turashimikira cyane cyane ku burenganzira bw'umugwayi bwo kumenya ibijyanye n'amagara yiwe ni kuvuga yacitse mu gifaransa droit à l'information none nka mwebwe Maitre David muravye uburenganzira bw'umugwayi kugira ngo ashobore kumenyeshwa ibijyanye n'amagara yiwe mbega bimarira iki uwo mugwayi wenyine cyane mu gihe iyo nkuru ijyanye n'amagara batayironse hari igihe ava gifa ku byerekeye uwo mugwayi
murakoze cyane rwose ni kubwa yuko droit à l'information ni ikintu gikomeye cyane ku buryo umugwayi ategerezwa kumenya ibyo agwaye kandi ibyo nabyo nawe biramutuma ngene ategerezwa kumva muri we uko bitegerezwa kugenda hanyuma kiranone umugwayi aramenya amagara yiwe ati mbega amagara yanje ameze gute mbega muganga ariko arankurikirana ku biki muri icyo gihe rero iyo amaze kumva ati ibyo bariko barambura ni ibi ibyo muganga yambwiye ni ibi aho abaramarame ikibabaza ni uko kenshi usanga umuntu uri kuramuvura n'ibintu utari kurabimubwira yanakubaza ati muganga je ngo wayiki ntumubwire na kimwe muri icyo gihe urumva ko uba uriko agateka kuba uri kuragahungabanya mugabo birashika bivanye n'uburemerezi bw'iyo ndwara aho muganga avuga ati sinoshoka ndamubwira ino ndwara reka manze ndamuvura hanyuma nzobimubwira mu nyuma ariko urumva ko haraza kugera igihe abimubwira nivyo rero tuba ko turavuga ategerezwa kubimenya hakiri kare hanyuma yongera amenye nuko ategerezwa kuyifata ego hari n'igihe nk'akarorero nk'iyo ndwara ishobora gusanga ifite nk'ibindi bintu bishobora ati umuntu yagwaye ino ndwara ategerezwa kuyifata uko mu gihe rero muganga atabikubwiye hakiri kare biraza kugora ngene nawe utegerezwa kuyifata ego
iyo rero umugwayi yaba yamenye n'indwara yiwe hari aho umuganga ashobora kumuha imiti mu gatoro n'icyo bita mu gifaransa efeso gondere y'imiti ni kuvuga yuko imiti umugwayi yafashe ishobora kumugirira izindi ngaruka kumbure ku magara yiwe ibyo navyo umuganga ashobora kumubwira ati naho ino miti ndayiguhaye urashobora kugira ukabona nk'umure gutuherehere ku mubiri canke ukumba mu mihogo ko ukuntu merewe ivyo navyo umurenganzira burahari bwo ko umugwa ashobora kubimenya kugira ngo naho yofata uwo muti aze kumenya ingaruka zawo
eko ubundi no kuvuga yuko kiretse gusa muzorabe n'ingya ordonnance medicale canke hara kandi gapapuro kaba karimwo indani ku muti usanga nivyo biba biriko byumvikana rero yuko no muganga ari kubwira ati buriya uyu muti ndawo kwandikiye ni wabona uzanye duherehere uzoshugara kumbwire ni wabona mu muhogo utanguye kuma cyane cyangwa utanguye guciragura cyane naho nuzoshugaruka utubwire ivyo rero byobaye byiza parapol yacagi usanga umuntu amuka ati okay tori no meet again utiriwe musigurira na kimwe ego
ari na ugenda kwa muganga ukabona rero umugwayi ntibagomba gutega ahubwo muganga ibyo yokora amubwiye ati ndaguhe ibinini bita comprimé ubundi agira ati nyabona nyabona cyangwa impurushinge cyangwa akagira ati ndaguhe urushinge ubundi ati ibinini none wana uburenganzira bw'umugwayi bawuri hehe arashobora kwitorera imiti yamaze kumenya indwara yiyo tugende kwa Pierre
ni vyo nyene ni cyakiganiro twavuga gitegezwa kuba hagati y'umuganga n'umugwayi cyo kiganiro rero muganga ategerezwa kumviriza neza umugwayi cyo yifuza uko ndetse no kugira ati ngenda guhaye ibinini ahubwo ndetse ahubwo mpunywa w'amazi ndetse no kwanga nashobora no kwanga asa n'uburenganzira bwe kuko atabwo umuti cyangwa ntabwo nemeye ntamufata rero mu byo rero muganga ategerezwa kumwumvira n'ibyo agiye twavuga tuti burya twari information icyana n'indi twa bita consentement aho rero atabaye consentement atabaye umwumvikano urumva biba bipfuwe ntaba ariko nta buvuzi bwiza buba buri kubura rero n'umukumuvura kwiwe ategerezwa kumubwira ibyo agira mukorere amatraitement agira mukorere yose ibyo agira mukorere ingene aza kubimukorera kandi akamubwira ati jewe ngira ndagukorera iki aramubaza
yego
ati ngira ndagukorera iki uranyemera cyangwa ntunyemerere kuko kera warabona ushitse nko kwa muganga urabona muri kabine kwa muganga ni hameze hari hagatanda hari intebe azubona nk'umuganga kubwingurira hajya ntuzishakira gukorera ngo kuri impuzu urumva ko agateka k'umugwayi kaba arikora aho nyangwa ku by'ukuri arinda kukubwira ati jewe burya ngira ndagusuzume ndaza kugusuzuma mu mugongo mu ruti rw'umugongo ndaza kuhakorakora icyo gituma nagira ndagusabe duge hajya ku gatanda uyaronje urumva muri icyo gihe umugwayi ariyumva ko agira avugwe kurushaho umengo niteke kuri kuramuha ngo kuri kirato ucumengo ni itegeko muhaye kandi sha ntabiryohererwa rero muri ako gateka kiwe rero nuko umuganga ategeza gutegura umugwayi ukamubwira neza ibyo ubwira umukorere kabitegeye ukamubwira n'ama urgence ko bikenewe cyane byihuta ukamubwira uti iki kirihuta akakumviriza neza ukamubwira ati ibi nitanye bitakogwa hari ingaruka mbiza kugaruka ko uza kugira n'icyo gihe rero umugwayi ariyumva ko ari kumwe n'umuntu ariko aramuvura ndetse no gutangura gukira aratangura ashobora no gutangura gukira ngaho nyine ukuntu ariko aravuga nicyo gituma rero tuvuga tuti hategeza kuba ikiganiro hagati y'umugwayi nuri karamuvura kugira ngo umugwayi nyene yumve kuko umugwayi nubwo abagwaye agumana kagateka kiwe bimwe twita dignité ubuntu ategeza kuvugwa rero muri bwa buntu bwiwe kujya yarafite icyubahiro muhira mu nzu ye mu rugo iwe arakigumana no kwa muganga abaganga bakamwubahiriza ubuntu bwiwe nicyo gituma rero ategeza kuba rero ikiganiro cyo tegeza kumukorera yego
none ga Maître David cyo kiganiro hagati y'umugwayi hamwe n'umuganga wiwe ni mpaka iminsi yose cyame bamwe bumvikana ko kubyo bariko baraganira ko abantu badatahura kumwe cyane cyane uwugwayi ariko arababara harahatahura ukwiwe muganga akamwereka le principe mu bw'umugwayi nawe akashimikira mbere ahubwo kubabare bwiwe ndasora mu kibazo ni mpaka icyo kiganiro cyame gushika ku ntumbero ni ukuvuga kwihangiro ry'uko basezwe kubihurizako
ego nkuko twari ko turabivuga mugenzi wanjye ariko arabivuga ubundi byotegereje kugenda uko ego kuko nicyo cya consentement kumva ko mbega jewe ngomba nkoregwa iki mbega ibi umuganga agomba nkorere ibi mugenzi wanjye ariko aravuga nibyo kuko ubundi iyo muvuganye usanga niyo n'umuganga ariko arakuvura neza ivyo turabizi cyane kuko hariho enquête twari twagize kubijyanye n'iby'ubuvuzi bwiza cyari kiganiro cyari igikorwa cyari turiko turaraba tuca kuma foza ni kuvuga ku mavuriro yose hariho twashika tugasanga ngo umuganga kubwira ngo wajugwaye ibi nibi 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 ngo tekanda kuvure ngo hanyuma ngo cuta nta nibyo kubaza ngo ngo none je ubwo mvura iki oya muganga yari kumubaza ati buriya none umbu babara hehe umeze gute okay ngomba ndagukorera ibi muri ico gihe n'ico kiganiriro rero tukako turavuga bose bakamanza kuvyumva nk'uwugwaye akavyumva mu kavuga ati ego ibyo agomba nkorere nibyo kandi kenshi barakunda kubikora abaganga kenshi uragenda ukamubwira buriya meze uku nuko numva meze uku nuko nuhejeje kumwiganira nabwo ati reka rero ndagupima ibi nico kiganiriro tukako turavuga kugira ngo nuwo yumve ko muriwe yisanzuye n'ivyo agomba koregwe ni naza kubikora ayumva ameze neza umuganga akaza kumuvura cyangwa ikibazo na kimwe afise
iyo rero bishitse ugasanga nk'umugwayi nawe barashikiriye umuganga mugabo ugasanga kumure ni nk'umuntu wageze mu zabukuru agasanga umuganga nawe ni umuntu akiri muto cyane kumbure bikaba bisaba yuko marinda kwerekana ubwambure bwiwe nyamugwayi none arasubira uburenganzira bwo yogira ati ni mumpindurire mumpe umuganga basi twaba tu afite imyaka gusumba uyu wonya akiri mutoyi cyangwa mu gihe ari umuntu w'umutama akabona umujene w'umudemoiselle niwe muganga arashobora kugira ati umugana n'umwana wanje bandondere basi umugabo ubw'uburenganzira nabwo burahari
ubw'uburenganzira arabufise mugabo naho twisunze ngene ibitaro biba bitunganijwe turaza gusanga dufite ikibazo kuko ushobora gusanga uwo munsi abariko barakora uwo munsi arabo nyene kuri urwo rutonde rw'abaganga bariko barakora arabo rero ubundi nawe aragwaye kandi ategerezwa kwivuza urumva ico kibazo kirahari kuko arashobora ati jewe uyu muntu ndabona ko ari umwana muto icanke ntiyonandaba mugabo uyu muntu agiye kwivuza ibyo nibaza yuko sibyo shira imbere reka ndagwe nk'akarorero nk'ibi by'abajenikologe aba usanga basuzuma aba badamu abibungenze kenshi bamusanga arabagabo mugabo urashobora gusanga n'aba bafasoni bibungenze bakunda kubitura mu makabine yabo kandi muri ico gihe bivana n'ububabare n'ingene umuntu aba yumva agwaye ariko ntitwavuze ko atari uburenganzira ni uburenganzira bwabo mugabo ushatse kongera tukaraba mbega igihugu cacu uko kiriko kiritunganya kiriko citunganya gute mbega bari uno munsi abariko barakora n'abaye birashobora gushika ugasanga n'iryo vuriro uwo muntu yituye nta bo baganga bahari bari mu rugero rwiwe dufate nk'akaro canke ugasanga nk'uwo mwanya ntiba uwo yifuza ko ashobora gukora si hari canke ari mu bindi bikorwa ntibaca bareka rero ngo umuntu ngo apfe canke ahure n'ibindi bibazo ahubwo abo baba bahari ni bimwe rero ni ya consentement twako turavuga none ko uwo wifuza adahari twebwe tukuvuye hari ikibazo abati ego ndabyemeye ego
murakoze cyane mu bindi kandi bifasha umugwayi kumenya ubugwayi bwiwe harimo kumenya n'ahagenda agana kugira ngo agende gushikira umuganga wiwe mu ngingere tubibona ahantu henshi tumaze kubona dufatire hano mu gisagara cya Bujumbura nuko ibitaro byose usanga indanzi ikurangira gihwa gikorerwa ngahonye byose usanga byanditse muri bwigi Faransa ku mbere zitahugwa na bose mbega umugwayi ntafite uburenganzira bwo kumenya aho ahagenda agana ni kuvuga umuganga agenda agana kuko nk'ubugize uti handitse ko ngo shiruriji canke ngo medicine interne si bose baca batahura ibyo ari byo ubwo burenganzira bwo bw'umugwayi yoshobora kugushikira gute kugira ngo aronke ikimushobora kumuganisha ku muganga ashobora kukisomera mu rurimi asanze atahura
niko murakoze ni ikibazo cyiza cyane ni ikibazo na twebwe kisanzwe kiri ku mutima wacu kuko sabaruti yose bumva tujya ndimi sanga zanditse muri bijya mu gifaransa bitangwa ni pano d'orientation ibyo onye kera ntibyari binahari washaka mu gatura haragera igihe babona ati ni itegeko ivo ko bitegerezwa yuko utegereza kujya kwereka neza kurangira umuntu yaje kwivuza ibikorwa biriko birabera rero baratangura barabishyiraho hombre nkuko mu gihugu cyacu indimi bakunda gukoresha ari igifaransa ari byo tuyita ati ni niyo range officiel bakoresha mu kiro mu Burundi barabikora ariko turiko turahimiriza yuko byo hinduka kuzi kuri bigahinduka akabinyandiko zibiri cyane na zitatu akabanko ugwandiko kwa mu Faransa ugwandiko kwa mu Kirundi n'ugwandiko
mucyongereza
mu Kiswahili amana ko uho tugiye kwinjira muri bihugu vya East African Community
twaramaze
gushikayo umva tuzoshikirwa n'abashitsi benshi hamwe rero boza barahindura bakavyandika nk'umuntu uzenye nk'umundimi nyinshi byofasha ni nacyo gikorwa twebwe mu ishyirahamwe wa BPDM tugiye guhimiriza kugira ngo izo ndimi zose ziboneke.
Reka rero ndababwire mu mwanya mutoyi ko mushobora guca tubaha ijambo tubabwire nimero muza gutelefona ko ni 2223 98 40 musanze muyimenyereye hariho 2228 65 50 abakoresha umuhora wa Limitel ni 6608 380 6639 abakoresha umuhora wa Leo ni 72 42 97 97 97. Reka ndazisubiremo mpere kuri Leo 72 42 97 97. Umuhora wa Limitel 6608 380 6639. Kuri telefone yo mu nzu ni 22 22 93 98 47 cyangwa 22 22 98 50. Mwandiko ubutumwa bwa SMS kuri uno munsi ni 71 6609 659. Turabisaba batumire hano rero reka mu mwanya mu buhinga bw'ibyuma hariyo Innocentu w'umuremyi atumire amategato yice tubandaye n'icyo cya kabiri cy'ikiganiro aho dusangira ijambo n'abariko muratwumviriza. Amagara meza kuri twese kirabandanya muri studio za Radio Maria zisabatumire babiri Pierre Nindereye kumwe na Jean David Ndwayo akabari umushingwa manza bariko batuganira ku burenganzira bw'umugwayi bwo kumenyeshwa ibijanye n'amagara yiwe aho turi kwa muganga mugabo kandi hariho n'uruhara bw'umugwayi wo kutahura kumbura inkuru bamuhaye izarizo none twagira ngo Pierre mubanze mutubwire mbega ubu butumwa nokwita iyo message muri cyo kiganiro umuganga kugira ngo izo ari karavuga byakigwe neza n'umugwayi yokoresha ubuhinga ubuhe cyangwa ubujyuwe kugira ngo ubiyo nkuru cyangwa ubwo butumwa bushikire neza umugwayi cyambo ni gwanyu Pierre
murakoze cyane. Mu bisanzwe twavuze yuko hatiza kuri kiganiro hagati y'umugwayi uri karamufora rero ari karamuvura yumva ko wamugwaye niwe ubundi amagara nuwo mugwaye nyene niwe twovuga nka acteur principal wa magara yiwe rero ategezwa kusigurirwa neza ibicanye namagara yiwe kandi akabisigurirwa cyane cyane mu rurimi yumva kugira ngo atahure utegezwa kuraba ko ibyo uri kuramubwira yuko yabitahuye muri icyo gihe umuganga ategerezwa kwita umugwayi wiwe gusikaho namutahuza ibijanye namagara yiwe kuko ndabaye nka karorero aho usanga nk'umuganga abona ko ubonye hari ibintu byatse usanga abantu bakunda kuvuga indimi zo hanze basanga hajye kwivuza akakubona nk'umburo uje mu biro washakije nakubajije ururimi uvuga ubwo ariko agacarengera ugasanga ngo yari karatabagura ibifaransa imbere yawe kumbure ntazi n'uko ubizi kubera rero abantu batazi mu gateka kabo ko utegezwa gusigurirwa mu rurimi wumva ugasanga nawe umugwayi aracyaniranye aragize n'ubwoba bwo kubuhagarika uwo muganga ariko amubwira ibyo atumva ugasanga aramwandikiye urabona ko n'abaganga no kwandika inyandiko yabo ntizoroshe basanga ngo uwera kwandikiye n'ibintu atagusiguriye muri icyo gihe rero ku by'ukuri ntabakuvuye atekerezwa rero kwitaho akabona neza ko ibyo ariko arakuganiriza ubyumva ni ikintu nyamukuru rero mu rurimi cyane wumva cyane rwose rero twagushimikira ko cyane yuko abaganga boza baravuga mu ndimi abantu bumva icyo ni cyo twashaka dushimikira ko cyane
reka tugende kwa Maitre Jean David twari ko tuvuga ngo mu gihe ari igihe uwo mugwayi ashobora kwivugira we nyine ubwiwe kumbura kanatabura ibyo muganga ariko aramubwira mbe mu gihe naho umugwayi abafite amagara make amutuma mbere n'ibyo muganga ariko aravuga atashobora no kubyumva naho birashika iyo communication cyanke ubwo butuma hagati y'umuganga n'umugwayi ubwo shora gushikira gute umugwayi akabutahura gute bica bigenda gute mu gihe umugwayi tuye muganga abana badafite cyo bita capacity yo gushobora kumva cyangwa gutahura ibyo bamubwira
murakoze cyane ni kuvuga ko icyo kibazo cyatecishura mu buryo bubiri birashobora gushika ugasanga uyo muntu udohereye hajya mu muhereje ugasanga ntafise uburyo bwo kubitahura birashobora gushika kubera ko yararembye cyane hanyuma ibyo uri kuramusigurira ntabyumve hari umuntu de confiance donc umuntu aba ari ngaho ushobora umusho personne de confiance umuntu uba wize ujya muntu aba yamuherekeje uwo rero uraheza ukabimubwira ati buriya ikibazo gihagaze ku nuko utegeza kugenda uku donc mukaganira n'uyu kugira ngo nawe aze guheza atahuza uriya kuko we muganga bumubonye uwo muntu arembye mugabo wa wundi nawe arashaka kuba yamubonye imbere y'uko uwo mubona arembye muri icyo gihe rero ubwo n'ubwo buryo bwa mbere butegerezwa kuvugana n'uwo kugira ngo iyo message ubwo butumwa bushike neza ubwa kabiri nabwo na niki mugenzanje ahejeje kuvuga byandike bimubwire mu rurimi yumva ega twese ntidushobora ntitwumva indimi zimwe kuko wumva ko ndiko ndavuga ikirundi kubera ko wumvise ko ndiko ndavuga kumbona rero mu maso ntavuze ugaca urengera ko kuri bya bifaransa cyangwa bya byongereza cyangwa bya biswahili ugatabagura uri kurandika nibaza yuko hajya uburenganzira bwo butangwa ku buhonyanga manzi umuganirize wumvirize hamubaze n'ururimi yumvamo ashobora no kuganira kiretse gusa wenyine wamaze kumva ururimi ariko aravuga hanyuma dufate reka tuje nko hagati mu gihugu hagati mu gihugu aho dukunda nka Belgium mukunda kenshi kuba iriko irarangura ibikorwa byayo tora dusanga umuganga ariko aravuga igifaransa ukiyumvisha igifaransa nawe ariko arakibwira ngo ngoma ndakuvure ngo ibi ngoma ndakugirira ibi n'ibi n'ibijya bipimura na biri mu gifaransa ibyo byose nubwo ariko aramubwira uriya muntu ugasanga nta n'ibyo atahura rero iyo umuntu adatahura ikintu ni hamwe ashaka kubwira ngo rega ntiyigeze amvura mugabe yaza kubitahura byari kuba byoroshye cyane
twakongera ko siriro ni uko information ibijyanye inkuru yo ku magara y'umuntu umuntu wa mbere ayimenyeshwa n'ujya nyine ayirwaye ntahandi ija kiritse we nyine avuze ati murabibwira uyu ubundi inkuru ijyanye n'amagara y'umuntu hagati y'umuganga n'umugwayi n'umugwayi gusabe n'uwo muganga nibanga ikindi nacyo birashobora gushika kumwe bavuga nyene uti birashikaho umugwayi abageze kurarebye umugwayi naho amategeko aramurekurira gushyiraho umuntu bita personne de confiance uwo muntu nawe atagusubirira aragusubirira ko arafata n'ingingo mu kibanda cyawe kuko uburi nko muri koma utishoboye kwivugira iki nacyo twamenyesha ni nko kubana kubana rero biratandukanye n'abantu bakuze abana information yo nkuru itegeka kumenyeshwa n'umuryango wiwe papa wewe na mama wewe wowe yamujanye kwa muganga wowe barabire kuriye kubibwira umuntu ariko nk'umuntu akuze nubwo haba ari nka mukuru wawe w'igihangange gute ngo yarize ngo aza kunyumviriza oya atabishatse wewe ntiba izo nkuru ntazobamuha ni mpaka wenyine bari kuruti inkuru zanjye urazitanga aho niho nashaka kumenyesha abantu makuru yerekeye amagara yabo yuko kizira kikazirirwa yuko izo nkuru zica zimenyeshwa abandi
ego tumaze guha ijambo rero abariko barakurikira ikiganiro tumaze kuro nk'ubutumwa nk'uwo watubwira ati nitwa Audrey ati ikibazo canje ati hariho abaganga rero iyo ugiye kwivuza ngo atakiyago ngo mwirirwa muragiriranira ngo none ngo abo baganga bobo none ngo ayo mategeko ngo ntibayazi ngo muriko mukore kugira ngo mushobore kubibamenyesha nanjye nagira nce ndongera ko rero kuri ico ye muza kwishyurana turacabona yuko hariho n'ubundi muri za nkuru zitangwa hagati y'umuganga n'umugwaye ikindi kivyerekana ni ajya amafishe bandika ko turacabona n'ubu mu bitaro yuko usanga ifishe mvuze bitaro bimwe bimwe n'ubwo ari bitaro byose ifishe yanditse ko ubugwayi bw'umuntu ari mu bitaro yuko yitanga iri ku mutwe cyangwa ku ntango y'igitanda hamwe rero naho inyandiko z'abaganga zigoye hari habazi gushobora kuzishobora kuzisoma none aho naho bigenda gute kugira ngo iyo nkuru ijanye n'ubugwayi bw'umuntu ice imenyeshwa biciye muri rya fiche kuko umuntu wese ashobora kubyisomera kandi rero kuri kibazo tukijane kwa Maître David hanyuma ica fiche cyo tugenda kwa Monsieur Pierre
murakoze cyane gose uyu yari karavuga Audrey kuri ubu butumwa abuhuze turabwumva kandi ariko twagomba tumenyeshe yuko kuva ano mategeko agenga agateka k'abagwaye mu Burundi nkuko byamye biko biravugwa ngaha turacari mwihimiriza kuko turashima intambwe no munsi tugezeko se kuvuga ko abaganga batabizi oya barabizi n'ukuri ariko gusa nitwaronka ayandi mahirwe tuzokongera naho twerekane ibyo navyo umugwayi ategerezwa gusabwa hanyuma ni kuvuga rero yuko abaganga barabizi mugabo tuzobandanya duhimiriza nk'uko no munsi arumba ko hariho ikiganiro kijanye nivyo agateka ku mugwayi kiko kiravuga tetetse birashoboka ko no mu minsi imbere hazatumigwa n'abandi kugira ngo twagure kino kiganiro nk'abaganga bakaba barimwo kugira ngo tuvuge turabira gateka k'abagwayi hamwe ivyo jenda ziko babize ariko natwe nka BDDM tubandanya duhimiriza ego
reka kwa cene naho tubwire ibyerekeye rya fishi tubandanya tubona ku mutwe cyawe ku ntango y'igitanda cy'umugwayi
ego nk'uko Maître Jean David ariko arabivuga ubu hari intambwe mu bijyanye n'agateka k'umugwayi ahubwo abaganga barabize mugaba kwaye ni batari babizi cyo gituma tukengurukira cyane Radio Maria yo yikirashikana amajwi ku hashoboka kure cyane hashoboka kugira ngo abantu babimenye yuko aragateka kabo mu kwivuza mu kubwirwa makuru ajanye n'ubuzima bwabo n'ikiganiro kuko atakubwiye iki kiganiro ntarakuvuye cyo gituma rero duhamagariye abagwaye bashyitse imbere ya muganga ni bavuga nyine bagwaye habise ikiganiro biyagure batagize ubwoba imbere y'umuganga hama kuvyerekeye amafishe ku vy'ukuri wari umugenzo w'ibitaro bitari bike yuko bashira ifishe hejuru yaharyamye canke munsi yaharyamye ugasangira ndagaye ariko kubera irihimiriza turimwo biriko biragabanuka kuvyukuri biriko biragabanuka hasigaye ari ibitaro bikeye bitaravyumva ubundi twavuze tuti ajya amafishi nibayakureho kuko bigaragaza umugwayi bikamukura ko nk'agasambara kuko si wari wese ategereza kumenya amakuru ajanye n'ubuzima bw'umugwayi aba ari ngaho n'ubu rero tuguma dusemerera n'ubu turiko turasemera tuvuga tuti nyabona ajya amafishi nazeho bakeneye kumenya ngo nindereye ngo kuri uno munsi ngo yarashushe kugeza ku rugero runoru ngo kwangwa mamugiriye ngo ibipimo ibi n'ibi niba urabona ko babyandika ko irigereho nibanga ubu rero abaganga benshi bitaro bitari bike batanguye gutahura y'amafishi bariko barayakura no rero turateye akamu ibitaro bitarabikiriko birakoresha y'amafishi bayakureho yashyire muri dossier medical ego murakoze kandi cyese byaramaze biriko biraba
ego mugomba mvuga yuko ubugwayi bw'umuntu ari bahanga hagati y'umugwayi hamwe n'umuganga mu gihe none ubugwayi bwibumenyekanye inkurikizi zo bizihe kugira abantu bazumve
Nkurikizi sinkeya ni nyinshi cyane burya ibintu by'umuntu bitegerezwa kwibanga n'uwo muntu keretse wenyine abyishyiriye hanze ndekereka ndaguhe nk'akarorero basanga nk'umuntu nk'umutegetsi aragwaye agwaye za ngwara zidakira basanga abakozi bagiye kumusuhuza ehe baramenye yuko Directeur General cyangwa umushikiranganji agwaye ibintu baca batangura kuzabaremwerekana ngo urabona wa mugabo ngo nagira gute ejo nimucyangenda urumva rero biramukura ko bwa buntu ndingite cyo gituma tuvuga tuti iryo bahanga ritegeza kuba hagati y'umugwayi n'umuganga nacyo gituma tuzobona kenshi umuganga akuvurira mu nzu ugaye ngo yo kugara kugara kwanka rero yuko iryo banga rya habona rero tutatuma tuhimiriza yuko n'umugwayi wabona ariko arakorega ivyo bintu bamuvurira ahantu haca abantu abantu maze bamuhagarara ko hejuru twamuhandura ko ca areka kwivuza kuri uwo muganga
ego turaje kuzongera ikiganiro mwese afite ubundi butumwa uwo ntivuze izina ntiyavuze n'ahari ati nashaka kubaza ati mu gihe umugwayi ngo adashaka yuko bamutera nk'urushinge ati mbega none arashobora kwisabira yuko bamuhereza ibyo binini ati none mu gihe ibyo asabye babyanze ngo umuntu yashobora kubyifatamo gute bifate yuko bagomba kumutera urushinge hama nawe ntarukunde agashaka yuko binini sinzi icyo namubwira
uyu onye nagateka kiwe guhakana kwemera cyangwa guhakana biri mu gateka kiwe droit de refuser ni cyo kimwe n'indi droit twita droit osu wa kwitorera wenyine guhitamo rero mu gihe abonye yuko ashaka urushinge ubwo rushinge rukaba ataruhari ikintu umuganga akora aramusigurira ati burya uyu muti ngira ndagutere ukuvura ibi n'ibi uko byanse rero ntacu mugabo muganga ategereza kumusigurira ingaruka mbi yo kwanka kwiwe ibiza kumushikira kandi muri icyo gihe hari urupapuro cyamusinyira esharuje ye nabikumenyesheje ugashika ngaho hagira ingona nuba muganga yakuvuye wa fiance ubwo rupapuro rero akishyira rusigara muri ya dosiye yiwe yuko yagusiguriye mugabo wa fiance singira ngaha ko wase kudakuvura agaca yigira ingaruka mbi muri icyo gihe muganga avuga ati nikingi ariko byiza rero abaganga n'abantu twarungikiwe n'imana nicyo gituma twoza turemera ibyo batubwiye kuko nse ngaruka nko kuri cya kibazo bavuga ati wukuze kugira ngo umuganga ngo uwo mwana ntiyomvura oya nta muganga w'umwana baho abaganga bose bujya barangana nubwo batanganya imyaka yadutegereza kubizigira kuko leta yarabizigiye ikabaha ubwo bubasha bwo kutuvura afise ububasha bwo kuvura kuva ku mwana gushika ku muntu akuze cyane
ego tugende kwa Mr. David zizongera ikiganiro tugira tuti noneho twavuze dushimikira cyane cyane kuri uno muganga n'uno mugwayi bashobora kuganira bumvikana mugabo hariho ikindi gihe naho usanga abantu bariko barabyidogera bashaka bagira bati muganga yaraduhishije yuko umugwayi wacu amagara yiwe atazoshobora kuyarokora umuganga none afite uburenganzira bwo kubwira umugwayi cyangwa abagwaje umuntu yuko mu by'ukuri abona yuko umugwayi atazokira
aya nkuko twabivuze ni kimwe twako turavuga umuntu nivuga nibangarire hagati ya muganga n'umugwayi nta wundi muntu ashobora kuca kuvuga ngo umuntu ntazokira ego rero tumaze kuvuga ngo yaraduhishije hanyuma ngo urashobora nko kutwara nk'umuntu kwa muganga ukazibona hace nk'iminsi ibiri iminsi itatu ukabona umuntu ngo warapfuye mugabo muganga waguma kubwira ati biragenda neza nta bindi byo kukuremesha mugabo hagati wewe aba yabibonye kandi ibyo ariko aravura ujya muntu wewe aba arabizi kandi banavuganye kimwe twari ko turavuga ya consentement ni kuvuga rero yuko atari mwene byo agiye kubyivugira abwira abantu ati buriya jewe ibyo ngwaye ni ibi twavuze ko ataha undi muntu muganga ibyo ntiyokubaho ukakuca kuvuga ngo umumenyeshe amakuru sirire ngo agwaye ibi n'ibi ngo urumva rero ngo ndi kundakora ibi n'ibi oya ni kuvuga ko n'uwo mugwayi na muganga ubwiwe hama abo hanze nabo rero ntibikenewe cyane kumenya ego ntibikenewe cyane ko aza kumenya ngo areka muvura ibi nibi 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 aha twama tugira ikindi kibazo rero kuri ico nyene abantu shaka gusanga barize ibyo ubuga ibyo byo kuvura ugasanga nabo ariko baza b'influencer muganga ngo gende umukorere ibi ngo mukorere nibi ngo mukorere nibi ngo ugasanga ni kibazo ugasanga ni kibazo arikaramu ariko abo hanze bari kwarategeka muganga ubundi ibyo ntibyategeza kuko muganga ari independent mu byagomba kore mu gihe yabyumvikanye ko numugwayi ibyo agomba mukorere nta yandi majwi yo hanze
murakoze cyane twagira tujanye rero ku majambo umwe wese atange ijambo ry'umwizero jana jari shimikie huko tuzesura kukigani rongiki enye tuwa maze kutangula kwezi gushasha mbele kutangula n'umwaka ama rero tukazwa tuge guhimba zimisi mikuru ya noel hamwe na bonane mbega abo bagwaye ntibizo kunda yuko bidaga dura choki mwena wa andi muguhimba zimisi mikuru mubwiriki abantu bazo afisa magara meza muri ico gihe kugira ngo mubizo azogira byose ntibasige inyuma kwibuka umugwayi kuko nawe nyene ari umuntu nk'abandi muri makeyi
Ndere murakoze cyane nivyo turiko turarangiza umwaka kandi ngwara nayo itakitoromboka ngo turiko turarangiza umwaka aho yazo umara mu bitaro iso cyo nti aseswa ariko rero tushatubwira tuti ikumye nibikumye batsabaye barangije umwaka bari mu bitaro turabifurije ko koko bokira batangura ubundi mwaka bameze neza ariko icyo tubizeza cyo nuko ABBDM uzimani katihabwa ishyirahamwe rigiye kuvugira umugwayi cyane cyane mu gushyiraho amategeko kugira ngo abagwayi bamenye yuko bategeza kuvugwa mu gateka kabo hanyuma iminsi mikuru turabifurije umunsi mukuru mwiza w'umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ariko baze biyoboke abari ku museko nabonye ne nibiremwa barakenewe yuko abantu baba hafi tugiye dutera n'akamo yuko twimirije n'undi munsi mukuru kwezi kwa kabiri umunsi mukuru wahariwe abagwayi wamubaye iminsi yose tariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa kabiri naho nyine turiko turatumirira abantu tugira tugenda muri kampanye yo kuhamagarira abantu yuko bomenya yuko hariho abagwayi bari ku museko hafise hari ikintu umuntu ayirengeje cyangwa arengeje ubundi amenye yuko azoja gusura abagwayi kwa muganga niko ya majambo y'umwizero nicyeje n'abari ku musego no munsi bizere yuko bazokira bazobwirirwa n'itende
na Mese David kumbore
ego murakoze cyane na ibyo twa nagomba gushikiriza n'ivyo bya Londres février ariko mbere yuko ivyo bishika niri by'umwaka mushasha nukuri twifurije abazoba bakiri ku musego kuko amagara n'amazi aseseka ntibayore kandi umuntu nkuko twama tuvuga muri ABDD mu mugwayi uno munsi yaje arashaka kuba yakize ukize nawe uno munsi ugasanga ibyo aragwaye rero tukavuga tuti igihe bazoba bariko barahimbaza igihe bazoba bariko barahimbaza iminsi mikuru hanyuma baze bibuke abandi abari ku musego ego kuko twebwe muri ABDDM twarahaye abagwayi hari umunsi wabahariwe dukunda guhimbaza Londres février ego kandi twebwe natwe turashika kuba abagwayi hanyuma tukifurizanya nabo umunsi mukuru
ego ni kuri amajambo y'umwizero dusogere ikiganiro cy'uno munsi amagara meza kuri twese ikiganiro mushikirizwa na Radio Maria Burundi dushimire cyane abatumire baje guterera ibyumviro kugira ngo bamenyekanishe cyane cyane uburenganzira bw'umugwayi bwo kumenyeshwa ibijyanye n'amagara yiwe aho turi ku mugwayi ari kwa muganga tubashimire cyane mwebwe mwese mwaduteze yombi abatwandikiye turabakengurukire cyane abatelefonye ntibyakunda kubera ikirere na mwebwe nyene muzoheza musubire kuronka kandi kanya hanyuma abatumire turabivuze yari terane ndereye ari mu ishyirahamwe ABBDM mwakoze Petero kwitaba kino kiganiro
murakoze cyane kudukengurukira natwe turakengurukira Radio Maria yadufashije kugira tumenyekanishe aya mateka n'amategeko y'umugwayi
dushimire kandi Maitre Jean David Ndwayo na mwebwe nyene mwakenuye kwitaba buno butumire
murakoze cyane rwose
ikiganiro mwega bw'ibyuma yari Innocent w'umuremyi cari kiremeshejwe na Cyril Sindayizeruka twese hamwe tubifurije amagara meza maze abagwayi mugire imisuhuko aba bagwaje mureme mazimana ibari ikora mu baganga kugira ngo bagire ibiganza byiza ku bagwayi no bashobore gutora mitende. Tuzasubira, murakoze.